SBS Radio. Ntuti bakunzi mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ini SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amede Nizigama. Uno musi rero nashimye kubashikiriza ikiganiro cingene abarundi biyumva na cane cane ababa muri Australia babaye muri Tanzania nk'impunzi muri iki gihe c'urupfu rwa nyakwigendera John Pombe Magufuli yahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania. Kandi mu mpera za kino kiganiro muraza kumva Dawidi Niyonsaba uyakaba ari umuhinga mu vya politike kugira ngo ashobore kutubwira mbega imigenderanire ya Tanzania n'ibindi bihugu mu karere k'ibiyaga binini igiye kugenda gute, eka mbere na politike ubwayo muri Tanzania ingene bigiye kugenda. Inyuma yo kwitaba ibukama kwa John Pombe Magufuli yahora arongoye igihugu cha Tanzania. Nitwa Jean Paul Medeni Zigama, kaze muri iki kiganiro. sbs.com.au Nashoboye kuvugana na Emmanuel Nagehasi, uyo akaba ari umurundi ari mu ntara ya Victoria aho yashoboye kutuganirira, akaba afise ningene abatanzania bamwita Emmanuel Nagehasi. Abatanzania ajya ngo babita gute, ndabahanikaze mu kiganiro.
Ni kuvuga mu bisanzwe abatanzania twebwe batwita Nagehasi.
Nagehasi nero nande ndaguha ikaze mu kiganiro. Ubwo turiko turavugana ku bijanye n'urupfu rwa nyakwigendera wahoze arongoye igihugu cha Tanzania, mwebwe mwarabayeyo nk'impunzi, uru rupfu rwiwe rusiguye iki kuri mwebwe?
Rusiguye mu president wa muri Tanzania, kuri twebwe twabaye muri Tanzania duharura yuko twabuze, twamuharura nk'umubyeyi wacu kuko twabaye muri kijya gukiza cha Tanzania. Rero muri kano kanya n'umubabaro kuri twebwe kubera yuko twakurikiranira hafi ingene Magufuli yariko aragenza ubutegetsi bwiwe, ingene yafata abanyagihugu n'ingene yari yipfuza ingene muri rusange Afrika yomera. Icyo ni gihombo mu karere k'ibiyaga binini na cyane cyane muri East Africa Community.
Nigumbega mwabaye muri Tanzania mwebwiye kingana gute?
Ubwanje nabaye muri Tanzania imyaka 10.
Eko, ndabashimiye cyane Emmanuel Nagehasi.
Eko cyane, murakoze.
Nyuma ya Emmanuel twarashoboye kuyaga n'ubundi Bucumi Hilaire, uyo akaba na wenyine ari mu ntara ya Victoria. Mbere Bucumi Hilaire we akaba yarigeze no kuba umumenyesha makuru muri ico gihugu cha Tanzania. Turaguha ikaze mu kiganiro bwana Bucumile.
Urakoze Amede.
Eko, muri ino misi hariko haravugwa cyane canke aho igihugu cha Tanzania, igihugu cha Tanzania murantunga cabuze uwahora giserukira nk'umukuru w'igihugu. Mwebwe nk'ababaye muri Tanzania mwaranakoreyeyo ugo rupfu rwiwe rusiguye iki kuri mwebwe?
Ku ruhande rwanje nukuri nifatanije n'abatanzania barabuze umukuru w'igihugu yari yitayeho abakiri bato. John Pombe Magufuli urabona yuko yari yitayeho gose iterambere ry'igihugu, yararushije no bivuga, yararushije ababa abamutanguriye, ababa kuriya mukapa cy'akaya kikwete, yaragize kweri intambwe iboneka. Gusa nk'umuntu yabaye muri Tanzania nk'impunzi, yaraba n'ingene impunzi ubuya zifashwe muri Tanzania, novuga yuko ku ruhande rw'impunzi z'abarundi atakintu kinini yahinduye, kuko nimba afise imigenderanire myiza na leta y'u Burundi nibyo bumvikana cyane, ariko uravye ingene impunzi zafatwa igihe genariyo nuko zifatwa ubu, mbona atacyandeze kinini, baguma basunikwa gutaha ngo nibatahe mu gihugu kiratunganye kiratekanye kimeze neza, kandi bo kubwabo bana yuko igihugu kitaratungana nkuko babyipfuza. Bwo rero ku ruhande rwanje ego n'urupfu ruteye umubaro munini kuba Tanzania n'ababa n'abagenzi babo n'ababakunda natwebwe, kubera yuko uyu muntu yagiye abuze ubuzima si kintu umuntu yishimira, no kintu umuntu wese kimutera umubabaro. Yamara rero ku ruhande rw'impunzi nibaza yuko atakinini bahombye, nizera uko ahubwo umukuru w'igihugu mushasha ahagiye kumbure azogira icyo ahinduye kugira ngo ntibasubire kuze baratoteza impunzi bazisunya gutaha hataragera.
Mwebwe ubwanyu rero ahanini mubibonamwo ikibazo cy'ubuhunzi, nari mbabarije icyo uko mwebwe mwavyakiriye?
Ojewe ku ruhande rwanje ni nkuko nobura umugenzi wundi cyane n'umuntu wundi muntu ntazi urupfu nta narumwe agwishimira nta numwe ruryohera kiretse ngira ngo niyo hapfuye umwasi wawe se ndabizi kuba bafite nk'abari mu ngwano mvuga ku ruhande rwanje numva nyine n'umubaro mwinshi kuko igihugu cya Tanzania kirahombye kweri kirahombye rwose kirahombye umukuru w'igihugu yitaho iterambere umukuru w'igihugu yitaho abantu bato bato navuga yuko no kwifatanya n'abatanzania kuri icyo gihombo kinini bagize.
Ndabashimiye cyane Bwana Bucumire.
Murakoze.
Ukaba udufatiye mu mpera za kino kiganiro, reka ndakwibutse yuko iyi ari SBS mu Kirundi, Jean Paul Amede ndacari kumwe nawe, kandi kino kiganiro hamwe n'ibindi tubashikiriza ushobora kubisanga ku mbuga zacu uhwaniro zitari nke. Rero kuba dufatiye mu mpera za kino kiganiro nk'uko nari nabibabwiye tukigitangura, rero ku murongo ndi kumwe na David Niyonsaba mu gihugu cha Canada. Turaguha ikaze mu kiganiro.
Ndabashimiye kubona mwantumiye. Rakoze.
Wewe nk'umwe mu bakurikiranira hafi politike yo mu karere, mbega urupfu rwa nyakwigendera yahoze arongoye igihugu cha Tanzania John Pombe Magufuli ruzogira ingaruka nki ku migenderanire ya Tanzania n'ibindi bihugu mu karere canke politiki ya Tanzania ubwayo, byozo ivyo o bizogenda gute?
Iyo umuntu avuze ati ibijanye n'imigenderanire, iryo jambo rifise insiguro nyinshi cyane kubera imigenderanire iba mu buryo bwinshi. Gusa ndaza kwibanda nko ku bintu bitatu: ibijanye na politiki, ibijanye n'ubutunzi, n'ibijanye n'ikibano cyo bita social. Majambo make inyuma yitahuka ya umwubahwa John Pombe Joseph Magufuli, na kintu kinini kizohinduka kubijanye n'intumbero Tanzania ifise muri iki gihe. Uravye neza ibyo ndabivuga nishimikije ingingo ziri mu gitabo cyangwa ndakite agatabo karimo imigambi amaja 33 uyu mwubahwa yitavye Bukama yashikirije abanyagihugu igihe yari karitoza nta mezi menshi haciye. Ni ukuvuga rero ibi yari kararangura, ibyo yari amaze kurangura n'ibyari byimirijwe kurangura, iyo migambi yose iri muri ako gatabo. Uyu mwubahwa dufise uno munsi yamusubiriye Samia Suluhu Hassan, muribuka neza yuko yariwe icegera ciwe muri manda ya mbere, mbega no muri iyi manda ya kabiri bari barimo. Ivyo rero bisigura yuko urumva si mushasha, ivyo ariko birakorwa arabizi, aho bigeze arabizi, n'ivyari vyimirijwe vyose arabizi. Ni ukuvuga ivyo rero birampumuriza cyane, bikerekana yuko Tanzania atakizohinduka mu bijanye n'ivyo ariko birarangurwa, haba mu gihugu, haba mu bijanye na diplomasi mu karere canke no kw'isi yose. Ikindi naco nuko mwomenya yuko umwuba wa Magufuli yava mu mugambwe CCM. CCM nawo ni umugambwe witunganije neza cane, ufise abantu benshi muri leta, ufise abantu benshi mu nama nshingamateka, mbiga no ku nzego zose z'igihugu. Ivyo rero bigatuma imigambi CCM yemereye abanyagihugu vyoroha yuko ija mu ngiro. Nk'uko mubizi, Tanzania ni igihugu kimwe mu karere kibaye mu mahoro n'umutekano imyaka myinshi cyane ugereranije n'ibindi byo mu karere. Ibi byose tubikesha ubukerebutsi n'ubwitange na politiki y'intwari Julius Nyerere. Abatazi Julius Nyerere niwe yaharaniye intayi yo kwikukira y'ico gihugu. Muri iyo politiki yiwe yise ujama, abatanzania bibona nk'umuntu umwe, abatanzania bararengera ibibatandukanya amadini, amoko bavamwo, imigambwe, uburere bavamwo baturukamwo, bakibona nk'umuntu umwe nk'umutanzania. Ibi rero si agaseseshwa rumuri, nibaza yuko arico gituma n'amakungu yamye kuvana ntaryo abagomwa kugira ngo babe icirole, babe akarorero mu bindi bihugu. Muribuka neza nko mu myaka 1992 1993 yuko ibiganiro vyahuza abanyarwanda bari bashiramiraniye ico gihe vyose vyabereye Tanzania. Muribuka yuko n'ibiganiro vyahuza abarundi igihe hari mihali igwana hari akaba na leta, vyose vyabereye Tanzania. Nibaza yuko ikari ikintu gihambaye cyane catumye Tanzania ifata ikibanza gihambaye mu vya politiki muri ako karere, mbega mu gufasha kugira ngo n'ibindi bihugu bije ku murongo utomoye. Ikindi kintu gikomeye ni uko mu vy'ubutunzi Tanzania niyo ifise icambo novuga yuko kigaburira akarere kose nukuvuga Burundi Rwanda mbere na Congo ibidandazwa ari biva hanze ari ibisohoka byinshi bya muri ivyo bihugu bica ku cambu cha Dar es Salaam urumva rero nivyo bice bya Tanzania igihagararo gikomeye muri ako karere ndabanka karoro muri uka yuko mu myaka igihe twari tukiri mu ndiane akarere kigeze gufatira ibihano leta yari hari ico gihe ibihano vy'ubutunzi mwarabonye yuko leta yaciye yihutira kuja mu mishikirano nuko uvuga rero ivyo biha igihagararo kinini mu karere kubijanye navyo n'imibano murabona nk'abarundi baba mu ntara zegeranye na Tanzania ingene babana n'abatanzania baba muri Tanzania usanga mu bijanye n'imibano babana neza cyane bagenderanira bazinanye bafise ukoroherezanya mu migenderanire yabo usanga mu Tanzania wo hakujya yisanga hakuno umurundi wo hakujya yisanga hakuno usanga babanye neza cyane nibaza rero yuko nahagahinda ari kenshi mararo mwinshi bivanye no kubura uyu muba wa John Pombe Joseph Magufuli nibaza yuko igihagararo cha Tanzania mu bijanye n'imigenderanire haba mu vya politike uruhara rwayo mu bijanye ni no guhuza abafisi imali za politike uruhara rwayo rujanye no kukoroheza akarere kose mu bijanye n'urudandazwa ruzobandanya rukomeye cyane ko aba bamusubiri atari bashasha si ekipe shasha ekipe ntiyahindutse yego nkuko benshi bagenda babivuga ijwi rya Magufuli bazolibura gose ijwi rya Magufuli yarafise ijwi lirenga ryumvikana uwo ari we wese yajumva akajugumira akavuga ati hano ariho umuntu avuze ijambo kandi utegereza ko vyuva iryo n'ukuri tuzolibura natwebwe tuzolibura nk'abantu babirabira kure ariko rero ibintu bizobandanya bigenda neza ndangize rero nihanganisha abatanzania abarundi abanyarwanda bakonga abantu bose bo mu karere mbere nabo ku isi yose baba bajwe n'uru rupfu rw'uyu mwuba wa John Pombe Joseph Magufuli murakoze
yego uyu rero akaba yari David Niyonsaba akaba ari nawe aturangirije ikiganiro cacu hano kuri SBS mu kirundi nitwa Jean Paul Amede nizigama naho utaha mu kindi kiganiro nk'iki na gahwane
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya ariko sbs.com/au/radio app